Kete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice cya kane, turaza kurangiza aka gace twerekeje ku mirongo ya 15 na 16, ariko mu gusoma turahera kuri 11. Ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana, bubake umubiri wa Kristo, kugeza aho twese tuzoshikira kugiriranira ubumwe buva ku kwizera mu kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bw'ukunengesera kwa Kristo, kugira ngo dushire ubwana, tuzungazishwe n'imipfunda, ngo tujyanwe ijya n'ino n'imiyaga yose y'inyigisho n'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Ariko tubivuga kuri, turi mu rukundo, dukurire muri we muri vyose, ari we mutwe, ni we Kristo. Umubiri wiwe wose uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifatanye ingingo zawo zose, nk'uko igihimba cyose gukora ibango cyagerewe ko kuri we ni ho uronka gukura kwawo, ukubakwa mu rukundo. Subiyemo 15. Ariko tubimvuga kuri, turi mu rukundo, dukurire muri we muri vyose, ari we mutwe, ni we Kristo. Umubiri wiwe wose uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifatanye ingingo zawo zose, nk'uko igihimba cyose gikora ibango cyagerewe ko kuri wo niho turonka gukura kwawo, ukubakwa mu rukundo. Amen. Data wo mu ijuru, turabana yakugusaba ngo uhezagire ijambo ryawe mu mitima yacu, imbuto ishitse igikorwa cyose wayiteguriye uriherekereshe mwemu wawe nyiribindome gusa n'amajambo y'ubusiguro, kuko ari honyine rigira ububasha. Turabigushimiye mu izina rya Yesu, amen. Urya muntu yambwiye ukuri ariko ntiyakoresheje urukundo, ninde arabyumva iryo ryungane canke ninde ararikoresha? Turakunze kuryumva iryo ryungane. Urya muntu nimvuga kuri, mugabo ararenza, nashiramwo urukundo yariko araganira. Iryungane rikunze gukoreshwa cyane iyo umuntu ariko aravuga yuko mu mvugo yakoresheje naho yavuze iby'ukuri yakaze, yakoresheje ubugi bukarishe canke yabisesha uko vyari biri bihitamwo. Akaba n'uwundi mugabo bavuga ati ya muntu n'umunyampuwe nyinshi, rero biramugora kuvuga ukuri. Baza mugenzi aho turi hehe wayavyihotse? Hari imigwi ibiri y'abantu ikunze kuboneka cyane, umwe umengo arakara rwose mugabo akakivuga ko kimeze, n'uwundi akundana cyane ku rugezo rwaho umengo ukuri aragusukamwo mabisi. Iryungane rirakoreshwa cyane rwose mu mvugo yacu ya misi yose, ku buryo narashimye kubona ingene ryaserutse muri uru rugendo rwacu turi mu Banyefeso. Ikiryoshe ni uko yabumwe yabuyundi bose barihenda. Rya ryungane shengero ry'Imana turikoresha twarikuye kenshi mu co rigamije gusigura. Imana idufashe cyane. Turikura muri kontekste yaryo y'igisomwa kandi tukarivugisha icyo twiyumviriye n'icyo twifuje gusumba icyo Imana iriko yarivugisha. Muti kubera iki? Ngira muravyibuka shenge ngaha Pawulo ariko arivuga arikuye, iriko riherekeza iki? Ariko arivuga mu murongo wo kubaho k'umubiri w'ishengero, ariko arivuga mu rugendo rwo gukura no kubakwa k'umubiri w'Imana, ariko arivuga mu rugezo rwo kunywana n'ubumwe. Icyo tuza gukuramwo cyose nticubakiye hejuru no ku ruhande, cubakiye mu rugendo rw'ubuzima bw'ishengero. Rero turagomba ngo Imana idufashe ko nimba ukumenya umwana w'Imana arivyo bibonekera mu kwizera ko twaribonye ku murongo ngaha 13 bigashikana ishengero mu kumenya uwo mwana w'Imana aho rigenda rirakomera mu kubakwa mu bumwe. Iyo ryubatswe mu bumwe niho rikura mu kuba abantu bakuze maturite. Iyo maturite twavuze twabonye ingende ituma abantu b'Imana ngo batazungazungishwa n'imipfunda n'imiyaga. Ijambo ritangura muri 14 ni ariko. Nimba rero abantu bakuze badatwagwa n'imiyago ariko bakaba ari abantu bubakwa mu kubimvuga kuri mu rukundo. Iryo jambo ryongera kwiki kugira ngo bizane ukubakwa kw'ishengero. Hariho icyo tudakora, hariho n'iki tugira twinjire mu cico dukwiye gukora. Turagomba aya majambo kuvuga ukuri mu rukundo tuyafundurure neza tuyiyumvire ko. Maze mu kuyarimbura, Imana iduhe yuko muguzosubira kuyikoresha no mu kuribamwo nk'ishengero bibi vy'ukuri gusumba imvugo isanzwe ya misi yose duhora dukoresha. Imana ishimwe cyane. None bisigura iki gashengero ngo tubimvuga kuri turi mu rukundo niko atangura muri 15. Ubwa mbere na mbere ndaza ndagira akajambo kamwe kamwe mu ndimi zibanze ziri jambo ntihanditse kubimvuga kuri. Ijambo ry'ukuri rikoreshwa ni tube abanyakuri turi mu rukundo. Mwumvise ubutandukane? Bibiliya twandikira ngo tubimvuga kuri, ariko ijambo ry'ukuri rikoreshwa mu rurimi rwa mbere ni tube abanyakuri turi mu rukundo. Kubimvuga kuri no kuba umunyakuri ni ibintu bibiri bitandukanye cyane, kandi kuvyitiranya bitera ikibazo gikomeye. Shengero ry'Imana, iki nico kibazo cari hagati y'abafarisayo canke c'abagirike ndabeke ushatse kuvuga. Abafarisayo bariko barigisha ntibigisha ikinyoma. Abafarisayo amajambo bakoresha bavuga amajambo y'ukuri mugabo ntibari abanyakuri. Abagiriki bari abantu bavuga bati dukundane twese, umwe wese asenga Imana yiwe agire n'ukuri kwiwe. Ntibari abanyakuri. Izo mpande zibiri ziragendana n'imitima yacu. Kumuntu ashobora kuvuga ikintu co agasigura ijambo ry'ukuri ntivyerekana ko ari umunyakuri. Ijambo rikoreshejwe ngaha sirarengeye ubumenyi, rirarengeye ibikorwa vyiza. Iri jambo rikoresheje ngaha Pawulo akoresheje n'umuntu cari ari umunyakuri. Mu yandi majambo, majambo yiwe nivyo ivyiyumviro vyiwe, ariko umutima wiwe n'ukubaho kwiwe kwa misi yose kubonekamwo ukuri. Imana idufashe cane. Iri jambo riradukebura, riraduhamagara, riradufasha cane gose muri ino misi yacu ingene umuntu arashobora kuba yosigura akavuga ubutumwa bwiza ariko atabufise. Arashobora kuba yovuga amajambo y'icizerwa c'ukuri ariko atari umunyakuri. Aha ni ijambo ry'ukuri riri personifye nk'uko umuntu yoba yaracitse ico kintu. Ni ijambo riremereye cyane rivuga riti ugukura kw'ishengero ntiguhagaze mu gukura ko kumenya amajambo y'ivyizerwa. Ariko ugukura kw'ishengero guhagaze ko abantu b'Imana bari abantu bacitse abuzuye ukuri kose kw'Imana. Ese ingene vyitiranywa cane? Turiko turarimbura kuri iri jambo ryaraducalenjize cane gose. Ingene ibi bintu bibiri womengo biregeranye ariko bidasa. Umuntu arashobora kugira umwete mu gusesa
ashobora kugira umwete mu gukora ibikorwa twita dishengero cyangwa by'Imana, umuntu amwihweje inyuma akavuga ati urya muntu turaje umwete wiwe n'amajambo avuga ariko arakura muri Yesu naho shwi. Sigura ko iri jambo riratekeyemo rwose, ikirengeye rwose kubimvuga kuri bantu b'Imana. Igitangaza ni iki? Umuntu arashobora kuba ari umunyakuri bikamucamwo ntabimvuga kuri. Umuntu mugabo arashobora kuba yovuga uko yagusigura ariko atari umunyakuri mu mutima wiwe. Ni iki gitangaza cy'iri jambo? Isigura rero yuko mu ntambo ya kabiri, nimba ari ukubabanyakuri, uko kuri turakeneye kugusigura neza. Veritas, iri jambo riteke Pawulo akoresha ati mubabanyakuri mu ishengero muri mu rukundo. Jambo rya mbere ni iryo kuba, irya kabiri ni ukuri. Uku kuri avuze ni ukuhe? Ngira murabizi muri ino myaka yacu y'iterambere niko vyo kwitwa. Biratworohera rwose yuko mu myaka y'iterambere n'ukwishira n'ukwizana hari ukuri kwinshi. Jewe ndafise ukuri kwiwanje, nawe ukagira ukuri kwiwawe. Umuntu aravuga ati jewe ibintu sindabibona uko, je ndafise ingene ndavyitahurira. Abantu basigaye bivuga mu karangamutima identite y'ico bari bivanye n'ingene bahisemo icyo bita ukuri kwabo. Hari ijambo rikomeye umunsi Pilato yariko araganiriza Yesu muri Luka 18:28. Ariko aramuganiriza Pilato aragira ahantu avuga ati mbega ukuri ni iki? Iyo tuvuze ukuri, mujya muntu yavuze ukuri canke n'umunyakuri, tuba tuvuze iki? Kenshi muze murabe, tuba tuvuze ukuri ko mu kibano ku muco ko kubaho kwacu kwa misi yose. Ngabo Pawulo nga yandikiye ishengero ry'i Efeso, si ko avuze. Avuze ukuri nk'ikintu kimwe gihoraho kidahinduka, aho uzoca naho umuntu yoja hose adashobora kuvuga ngo arafise ikindi ciwe atari ico conyene gusa. Kandi nakivuze ngaha gusa, aba yakivuze n'imbere atuku kuri nuku, nuko aba yavuze mu murongo wo hejuru 13:14, nuku nukuri kukwizera umwana w'Imana. Jambo yaraje kandi jambo niwe kuri. Ukuri si kintu, kuri n'umwana w'Imana. Atukumenya umwana w'Imana niko kumenya ukuri. Kandi umwana w'Imana niwe kuri konyene kuhari. Ti rero mu kubabanya kuri n'abantu bubakiwe mu kumenya umwana w'Imana, Imana ishe. Nico gusa kiba kera ati mubabanyakuri aho ubuzima bw'umwana w'Imana mu vyumviro, mu nyifato, mu ngendo, mu kubaho kwanyu, aho ubuzima bw'umwana w'Imana buboneka, nivyo vyubaka ishengero gusumba amajambo y'ubwenge n'ubumenyi canke ibikorwa vy'umwete mwinshi. Ivyo ntivyari bibi, ikibazo n'ivyo onye vyaje gusubirira ubuzima. Bantu b'Imana, ni igitangaza ingene hejuru muri 14 yavuze ngo hari amayeri yose menshi y'ubwenge, hari uburyo bwo kutuzimiza bwinshi bwa Satani. Satani yajimije umuntu amubuza kumenya iby'ukuri. Oya, bamwe nivyo ntibabimenya, abandi arabibaha kubamenya akababwira ati we ko wamenya aya majambo rero urimwo n'amahoro. Amayeri ya wa mubi ni maniniya cyane ku buryo Pawulo yari kubwira abantu ishengero ry'i Efeso ati muze murabe neza, muze mufashanye mu mubiri ko muri ko murubakwa mu gucika gusumba mu bumenyi bw'ubwenge canke umwete mwinshi. Kuko izi nivyo vyerekana ko Kristo ariko ariyubakira ishengero. Uko kuri ko kumenya umwana w'Imana aha twasomye ni ko Imana yahishuriye abavugishwa nayo n'intumwa, ni ko Imana ihereza abungere n'abigisha kugira ngo uko kuri konyine abe ariko baho bahora bashira imbere mu ishengero. Rero kwigisha ni kimwe, kubisigura ni kimwe, ariko intumbero irarengeye kumenya ni ukwishikana ingingo z'umubiri wa Yesu, gucika kuba ubwabo. Umuntu ari muhira, ari mu kazi, ari mu rushenge, ari mu kibano, akabonekwa ko ubuzima bw'umwana w'Imana kuri we. Mana idufashe cyane rwose. Kabe karyo uno munsi kumbure ubusubira guterereza amaso kuco umumwe wese muri twebwe aba ariko aracika birengeye kumenya mugabo mbega kubaho kwanje, ivyifuzo vy'umutima, ivyumviro vy'ubwenge bwanje, uguhahamira amagara yanje, amafaranga, ico mfise n'ico nkora cose, mbega bigamije gukurira, suko biba vyuzuye, bigamije gukurira kwerekana umwana w'Imana, canke mfise izindi nshingano. Ishengero rizomenyekana ko ryakuze, ko ririko rirakura, bibonetse urugezo Kristo ariko aranengesera mu kuri kw'ishengero. Rero iyo abantu bariko barakurira mu kuri canke atatu, biraboneka ko atari ubwenge, biraboneka ko atari umwete gusa. Biza kuboneka gute? Ukuri nyako, abantu baba banyakuri bari mu rukundo. Imana ishe ntiyakoresha aya majambo akayafatanya ngo bizokura nk'ishengero muri mukuri ko kumenya umwana w'Imana, ariko ikibasunika n'urukundo. Pawulo yandikiye umwungere w'i Efeso Timoteyo mu gice cya mbere cya Timoteyo igice cya mbere umurongo wa gatanu, amubwira Timoteyo ati Timoteyo ati ntumbero y'ukwigisha kwacu ni ukumenya Imana bifatanije n'urukundo. Intumbero yo kwigisha ikidusunika, aba yandikiye ab'Ikorinto ati turagoberwa, ab'Ikorinto gatanu kabiri igice cya gatanu umurongo wa mirongo ibiri na bibiri, ati ikidusunika rwose ni urukundo rw'Imana. Bantu b'Imana, ukuri yo kuri nyakuri koko k'ukuri ni kuburamwo urukundo rwo. Hariho urukundo mugabo rutari rwo dutandukanye ngahare. Aho ravuze urukundo ntavuze ugusangira. Kenshi mu ishengero aho twagiye turakurira nitwe turihweza ibintu, iyo tugomba ubumwe twarabivuze, canke gukomeza urukundo mu ishengero, twe tururondera ko urukundo rukomerera mu gusangira, mu kuramukanya, mu gufashanya, mu kubikora tukabihimirizanya ko tukagomba yuko mu kubikora urukundo ruzoteva rugakura mu ishengero. Muze murabe neza abantu b'Imana, ntivyigera bifata, ntibikunda, kubera urwo rukundo rutaba rwubakiye ubwa mbere na mbere kugusangira kuba banyakuri. Kubera iyo urukundo ari ubukuri ruraza kugeragezwa mu bihe bikomeye. Iyo urukundo rwubakiye mu kuba abanyakuri hazogera ibihe abantu bacanamwo. Mbega mu gucanamwo kwabo ko tukicambaye imibiri na kamere, rwa rukundo rwo ruva ku Mana kubera dushingiye mu kuri kw'Imana ruzokomera canke ruzoca rugwa hasi. Niho uza gusanga ibintu vyose twiremera ngo twiyubakire ishengero ntivyigera bifata. Ubumenyi bwo mu bwenge budashika mu gucika, urukundo rwo guhimiriza n'ama exercice rutubakiye kukuri kukuri. Ariko iyo ukuri kwa Yesu kutugobera, bantu b'Imana, mwene data naho yodoma ku rutoki akaze yashavuye, uza kuvyakira n'umutima wo kubera uzi neza kagukunda muri Yesu. Umenya neza ko impanuro ariko araguhereza kujya k'umuvyeyi canke kujya k'umuvukanyi atabikubwiye kugira ngo agushire hasi canke akonone, mugabo abikoze kuko yifuza yuko utokononekara mu nzira n'imwe, ariko kukuronderera ineza. mugabe yabitwa bera no muguhanurana bicitse inyanduruko yo kutabandanya na kumwe haba habaye ikibazo cy'uko ntidufise ukuri kumwe ntikwabyaye urukundo gukuri ati mucika abanyakuri mu rukundo kuko n'ivyo vyonyine bishobora guhagarara hagati y'ukugeragezwa kwa kamere amosha mabi ya satani muri isi tubayemo igishobora gutuma ishengero rihagarara ryonyene neza nuko abera baba bubakiwe kucukuri uru rukundo rero si urw'ibishobisho gusa abantu b'imana si urwo gusangira ibisanzwe n'urukundo rw'imana urukundo rw'imana tuza kurubonera neza mu mwami yesu murabe yesu neza ingene yari ameze yesu yarakunda data agakunda n'abantu bose haleluya yesu yariwe kuri umunyakuri mu rukundo rwose ukuri yesu yari ari kandi afise muri data na mwana na nkemu kwabonekera mu rukundo akunda data n'urukundo yakunda umuntu uwo ari we wese uza kubibonera gute abantu b'imana yesu kubera urukundo akunda data ntiyemerera abayuda kuza barahirika amajambo y'imana yumvise abafarisayo bariko barahenda abantu ngo ishavu ryaraziriringa yinjiye mu rushengero agasanga bariko baragurisha baruhinduye ngo inzu y'abasuma ishavu ry'imana urukundo akunda data ntirwamukundira kubyirengagiza rero urukundo ntiruza kubura ikimoko imana ishimwe cyane biraboneka neza ariko ngo yari afise ishaka kubw'inzu y'imana urukundo rwiwe ntiyemera yuko baza barahengamika ngo batware abantu mugabo iryo shavu yari afitiye abantu bonona ukuri kw'imana ashise imbere y'abatarumva iby'imana ngo yicana n'abatoza kori akicana n'abantu b'i Samariya batwawe agakora ku banyamibembe akicana na nyarucari yava mu gisagara kimwe aja mu kindi atana hamwe yimiriwe kubera yari azi yuko urukundo rw'imana rudushikana ku muntu uwo ari we wese mu kibanza remwa haleluya ishengero umubiri w'imana uri kurakura mu mwana w'imana uza kuboneka ko ivyo nyene uza kugira ipfuhe ry'ubwiza bw'imana n'ukuri kw'imana kutononekara mugabo izo ngingo abantu b'imana baraza kuboneka ingene bicaranye n'abantu ntibabakubita hasi ntibabacinyitse umuntu ntamusuzugura ngo amushire hasi yishengere ko rirakura mu kuri no mu rukundo biraboneka ingene niko aba yavuze ngaha Pawulo ngo nta mukene nta wutunze nta muyuda nta mugiriki ngo nta mugabo nta mugore imana ikuraho ibitandukanya vyose vy'ikibano n'imico dukuriramwo vy'ubutandukanye twakuriyemwo ishengero ikaboneka yuko ryakira bose ariko kandi ritagize kompromi kukuri kw'imana mvuze ayo majambo abiri ngira muraza gutora ingene kenshi mu ishengero wa mubi akorera hagati yacu mu kuduhihengamiro hamwe muri aho habiri bamwe uzomengo bafise ishaka ry'ukuri mugabo muri iryo shaka ry'ukuri cabacikiye ikigirwamana ubibonera ko atumviriza umuntu n'umwe ubibonekera yuko akasa uwo yumvirije ubibonekeramo ko ariko aravuga ikintu yizera akivuga nk'ico ari we yakinonosoye gusumba abandi harimo ubwibone buzanana n'ico twita guharanira ukuri abanzi bavuga ati twe nta byinshi tuzi icyo tuzi ni uko twizera Yesu kandi tugakundana amen bose uko ari babiri samahoro shengero ry'imana umubiri wa yesu ntugira ihengamiro hamwe muri aho habiri ugira umunezero wo kugumana kumenya yesu nk'inshingano ryawo ngabo ukuri mumenya bikaza kubonekera ingene ari abantu bakunda imana bagakunda na mwene data uwo ari we wese pawulo ariko aravuga ingene ishengero rikura avuga ati mu gukura kw'ishengero ntimurondere byinshi murondere mwitabirire gucika no kuba abanyakuri mubikore mu rukundo rwose maze umubiri wa yesu uzoheza wubakwe imana idufashe cyane aho yari 15 agace ka mbere agace ka kabi kwavuga rero ingene ivyo bikoretse gusha kuri 16 20 acavuga ibica biseruka y'ivyo vyagenze neza haca habika igashengero 15b ngo ivyo onye biriko birakoreka ngo turakurira muri we kandi tugakura muri vyose kuko ari we mutwe ari wo Kristo. Tutujambo Pawulo azarakoresha bumengo agenda arakwegera ko gusa ariko ntidusobanutse ngabo wumva ugukura nyako uko ari kuko niryo jambo riduhanze muri ino minsi ugukura nyako maturite y'ukuri ni iki kati ivyo vyose biriko biraba ugukura nyako no gukura muri we gukura muri we cane gose ugukura nyako si ugukura kundi ko hanze ariko no gukura mu kumenya wa mwana w'Imana mugabo mu kumumenya gute mu buryo bwose ashatse kuvuga iki umubiri uri kurakura umubiri uri kurubakwa urakura mu gusa na Yesu nimba ukura muri we bisigura yuko ukura mu gushushanywa nawe ugusa na Yesu ni vya bindi aba yahereye ku bwa mbere ngo mugende uko bibereye ihamara umurongo wa mbere mwahamagariwe mugize iki mwiyoroheje mufise ubugwa neza mwihangana mubabariranira muri mu rukundo uko Pawulo yatanguye ku murongo wa mbere ni ko aza guheza mu 16 icamwa camwe muyera Abigaratiya 5:24-25 ubugwa neza guca bugufi kwihangana guhariranira kwitonderanira gukundana gufashanya ni camwa camwe muyera mwumvise iryo jambo si vyamwa vyinshi niki ni camwa kimwe camwe yani majambo ishengero riraboneka ko riko rirakura muri urwo rugezo rwa Yesu y'icyo camwa ivyo vyose biboneka muri mwemo biriko biraboneka ku ngingo z'umubiri bantu b'Imana jewe na wewe dukunze kwibona mu bice byinshi umuntu ashobora kuvuga ati jewe ubu narakuze muri discipline nsigaje kwihangana same iyo ndiko ndagenda ndabona ko nsigaye ntekanye ndafise amahoro ariko hari akantu kishavu kamwe gusa kagisegaye jewe na wewe iyo turiko turasoma bijya vyamwe n'ibiboneka ku mwana w'Imana turavuga tuti iki naragitoye iki kiraza mwaba kiracari kure iki shot ndindiri igitangaza c'Imana jewe na wewe dukunze kubona ubuzima bwacu muri ivyo bice mugabo muri amajambo Pawulo akoresheje avuze ati ni muri vyose kandi ni muri Yesu bisigura iki ukazokwikanga muti amen yuko hari cyakunze ni cyabuze burundu kibazo se cyakunze ni cyabuze burundu byose byarabuze burundu biragoye kwakira ndabitse biragoye kwemera mumvirize mwe mu gukura kwiwe mu butima w'umuntu mu ishengero ntazana kimwe atazanya kandi ndabakarero gasanzwe umuntu yokundana ntasangira utwo afise biraza gukunda haba namba umuntu yokwihangana ntashobore guharira ntibikunda icanga canemo Yesu akiduza mu bushobozi bwa mwembe imitsima yacu n'ukubaho kwacu mukuri bikaboneka dukura muri ivyo biboneka kuri Yesu vyose nico gitumye umuntu akora kura muri Yesu aratahura ubutumwa bwiza gusumba ingendo ziwe zikaboneka agahore ku mutima kakaboneka n'ibikogwa vyiwe mu maboko mu vyafise bikamuboneka ko bigenda birakura uko Imana igenda irabimuhereza ivyo biboneka ku buzima bwo kirakora igikorwa ko turakoreranira cagerewe maze kuriwe niho turoha gukura kwawo ukubakwa mu rukundo ijambo ry'urukundo ryo ryatanguye naryo rihereje akagace bantu b'Imana
biboneka yuko twarabivuze tuzobona ko ishengero ryakuze mu kumenya umwana w'Imana bizobonekera mu bumwe bw'ishengero bizobonekera mu kudatwagwa n'imipfundi bizobonekera ariko kandi no mu rukundo rwagwiriye hagati mu ishengero ko rigaruse kenshi rero reka turabe ingene Pawulo yaruvuze urukundo mu Bikorinto ba mbere 13 abariho turangiriza iri jambo Abikorinto ba mbere 13 tubimvuga kuri turi mu rukundo ibyo umuntu aba yavuze kumbure ntashikane ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo ingabiriruta izindi kini cya gice tumaze kumva dusomerwa mu buryo bwinshi ariko tutigera turambirwa ko dukeneye ku muco uhora wagutse wo gutahura uru rukundo rwariko ngo naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga cyane icyuma kivuza kigasamirana kandi naho nugira ingabire ibikorwa byo kuvugishwa n'Imana ntamenya amabanga yose n'ubwenge yumviye ko bishoboka abantu b'Imana kumenya ibi bintu n'ubwenge bwose kandi naho nugira ukwizera kose ngashobora gukuraho imisozi ariko ntagira urukundo noba ndubusa naho notanga ibyanje byose ngo ngaburira boro kandi naho nokwemera guturirwa ariko ntagira urukundo ntaco vyomarira kundo rafise ingene ruboneka kundo rurihangana camwa ni camwe mu rukundo shengero riraboneka ko ryakuze iyo abanyeshengero bakuze mu kwihanganiranira rugira neza ugukura kw'ishengero sibikorane n'urugezo abera mu gukundana kwabo biboneka ingene bagiranira neza urukundo ntirugira ishari urukundo rutuma umuntu agubwa neza n'ingabire yahawe muri Yesu rutuma atifuza ibya mugenzi we canke ngo agire ishavu rirengeye irikwiriye urukundo ntirukora ibiteye isoni atari uko ari cyagezwe ca ntukora ibi ntukora ibi oya ntirukora ibiteye isoni kuko rurababazwa no gukora ibiteye isoni shengero riraboneka ko ririko rirubakwa n'umwami atari uko hariho ibyagezwe bibuze ibi na biri ariko ko abantu basigaye bagira isoni ryo gutukisha izina ry'Imana bagabiwe nirurondera ibyago umuntu muri kamere arondera ibyiwe akazi kiwe umuryango wiwe iterambere ryiwe niko turemwe twese abantu baboneka mu ishengero kw'ishengero riko rirubakwa mu mwami ko ririko rirabirikuze iyo barondera izo bwami bw'Imana mu murondera izo bwami bw'Imana no kugororoka n'ibi bindi byose muzobihanga mumvirize suko umuntu adakora ikibereye ngo abe responsable mu by'Imana yamugijeje oya nuko mu kubikora intumbero atari inyunguzi wanje ariko ari kugira ngo izina rya wa wundi yadukiza akadushira muri uyu ngo Kristo abe byose muri byose abantu b'Imana baraboneka ishengero riraboneka ko ritarondera twiyubakire pilgrim twironderere ivyacu ariko yuko bababazwa n'ingene ubutumwa bwiza mwije bwami bw'Imana biriko biraje imbere iyo twigombera akantu kiwacu haba habaye ikibazo uko si ugukura kw'ishengero ntirurondera urukundo ngo ntirurondera ivyago ntigwiciraho iyo ivyikibi vyabonetse kuko bizokwamaho ntigwicira ntibaca inkoni ndende ahubwo baramugumbira bakamwakira bagasaba Imana ngo isubire kumwoza kugira ngo bamufuke maze mwene data asubizwe mu ruhongore ngabo nimba mwene data yakoze amakosa ntaca numva ndabinezererewe kirenze kubinezererwa mwumva n'uyu kwicana n'abandi bantu ngo tubiganire ko ishengero rikorera mera gucyobonye bayikorera kora mu kuri no mu rukundo.
Ntirunezerwe ibyo kubwabitanya kw'abandi. Muri mwene data icyaha kimubonetse ko numva mbabaye kubwiwe no kubw'Imana. Ariko urukundo rero kujya rusohokera mu kuri ruranezererwa ukuri. Amajambo y'Imana ariko aravugwa, ubutumwa bwiza buriko buraboneka, ukuri ruko buraboneka mu bantu b'Imana. Ishengero riko rirakomezwa mu Mwana, rirahimbagwa bidasanzwe, rikagira indirimbo n'amazaburi kubera ukuri kw'Imana Kristo Yesu ariko aramamaza. Rurenza ko muri byose isi serivisi minimumo. Hari umuntu avuga ati jewe nzokora icyo bansabye, atabivuze nta kwibwiriza. Ngaho urukundo ruriyumvira, rurihweza. Ishengero riboneka ko riko rirakora mu Mwami. Iyo abera b'Imana atawubabwira ikintu na kimwe, ahubwo ntawubabwobera, ntawubahamagara, barabyibonera bakarenza ko nibatanga minimumo cyangwa icyagezwe cyanditswe, ugukora no kuhaba kwabo rurarenza ko. Kubera iki? Ntirurenza ko kubera abo bantu, ntirurenza ko kubera inyungu z'umuntu, rurenza kuko umuntu avuga ati mbega noshikanira Imana iki kubyo yangiriye neza. Nigiki nokora, nigiki noshobozwa nayo ntoshobora kwitangira kuwe kugira neza kwayo. Mukurire mukuri, ukuri kubonekera mu rukundo, rurenza ko muri byose, kwizera byose, amasezerano yose Imana yatanze yuko izoyakora. Rugenda rurakura mu kwizera, rukizigira kugaruka kwiwe, byose yasezeranye mu kuzogaruka, kandi rukihanganira byose. Hari ibyo umuntu bimuba ko nk'ingaruka y'ibyaha byiwe arihangana. Hari ibyo umuntu bimuba ko arakarenganya abandi bamukoreye, arabyihangane. Ishengero umubiri wa Yesu kujya k'umuntu urihangana kukura mu kuri kw'Imana. Reka nsemeye kuri mirongo cumi na gatatu ngahawe. None rero hagume ukwizera, ibyizigiro n'urukundo. Ariko uko ari bitatu, uko ari bitatu, ikibiruta n'urukundo. Bantu b'Imana, ibi byose byavuzwe biraryoshe ko bizoba, ko atana kimwe kizonanira umwana w'Imana kubidushikako. Biraryoshe ko ibi atari byose uja kwirondera, ariko ari isezerano ry'Imana yatanze mu mwana wayo yo kuzokuza umubiri wayo. Abizera abera b'Imana mu kibanza cyo cyose baba ariko Imana igira neza igasuka mwebu wayo. Mwemu wayo asohora ukuri kw'Imana, ariko arasohora ukuri kw'Imana abera bagakura mu kuba banyakuri, mu kuba buzuye ukuri kw'Imana kwabafashe mpiri mu kuntu babayeho. Kubera uko kuri bikabaserukiramo urukundo bafitiye Imana na bene Data. Ntibaba mu ishengero kubw'inyungu zabo, baba mu ishengero kubw'ubwami bw'Imana uko bukeye uko bwije. Ikiryoshe cy'iri jambo si uko bigoye cyangwa bidashoboka, ni uko Yesu ibiyingi yasezeranye kuzovyikorera, akazosuka urukundo rwiwe mu ishengero ryewe. Uruhara rwacu, kwitaba kwacu ni uko konyene, ukuvuga uti Mwami Maranata, reka Yesu aze agwire gose hagati yacu. Niribe ikintu cy'umuntu umwe canke babiri, kibe ukubakwa k'umubiri wa Yesu muri kano kabanza kacu no muri kino gihugu cacu. Tukavyakira duciye bugufi, tuzi yuko turi batoya cane, turacari ku rugezo rw'ibanze, turacatwagwa n'ibi na biriya mu bice vyinshi. Ariko turiko turakurira muri uru rugendo, nta gisivye Imana izoshikana umugambi wayo hagati muri twebwe, maze iheze yiheshe icubahiro. Shengero ry'Imana, Imana ibidukorere kandi ikora ibirenze ibyo twosaba. Amen.